Wambere, urukiko rukuru rwaraye rubwiwe ukuntu abategetsi mu Bwongereza baburiye guverinoma inshuro nyinshi kureka umugambi wayo wo kohereza abimukira basaba ubuhungiro mu Rwanda. Nk'uko ibinyamakuru bya hano mu Bwongereza birimo na Reuters bibivuga, ndetse u Rwanda ngo rwari rwakuwe ku rutonde rw'ibanze rw'ibihugu byagombaga gukorana n'u Bwongereza muri uyu mugambi hashingiwe ku mpungenge z'uburenganzira bwa kiremwamuntu. Mu kwezi kwa kane, Ubwongereza bwagiranye amasezerano n'u Rwanda yo kohereza abantu basaba ubuhungiro binjira mu Bwongereza ku buryo butemewe n'amategeko. Ariko indege yagombaga kujyana aba mbere mu kwezi gushize kwa gatandatu yahagaritswe ku munota wa nyuma n'icyemezo cy'urukiko rw'Uburayi ruca imanza zirebana n'uburenganzira bwa kiremwamuntu. Inkuru mugezweho na Siriake muhawe nayo.
Abimukira bategezwa kujyanwa mu Rwanda bava mu bihugu nka Siriya, Sudani na Iraq. Aba baburanira n'abajejwe agataya kazi na muntu bararose inyandiko nyinshi zerekana uko uwo mugambi wo kubajana muri ico gihugu wahaririwe ko muri leta. Mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka, ubuserukira Ubwongereza muri ico gihugu yari yarungitse ubutumwa bw'ibanga asaba ko u Rwanda rutotorwa ngo rurungikwemwo abimukira kubera impamvu nyinshi. Aha hakavugwa ko ico gihugu cagirizwa gukoresha impunzi mu bikorwa bya gisirikare gikorera mu bindi bihugu bibanyi nk'uko biri mu nyandiko zashikirijwe sentare. Muri ubwo butumwa kandi harimo ko u Rwanda rutubahiriza agataya kazi na muntu rutitaye ku masezerano mpuzamakungu rwashize ko umukono, rukaba kandi rwagiye ruranebagurwa n'Ubwongereza ku bwicanyi ndengerabutungane, impfu zo mu ibohero, kunyuruza no kuburiza igufa abantu. Urundi rwandiko rwo muri leta rwo ku itariki 12 z'ukwezi kwa kane, umunsi umwe imbere y'uko ayo masezerano ashirwako umukono, ruvuga ko ayo masezerano adashobora gushirwa mu bikorwa ko hari n'amahera yategezwa gutangwa imbere y'igihe, ko rero hari ubwoba ko ashobora kunyuruzwa. Aho ni mu gihe n'ubushikanganji bw'imigendanire bw'Ubwongereza nabwo nyene bwari bwagabihije ko mu gihe u Rwanda rwotorwa ko arirwo rwokwakira abo bimukira, Ubwongereza bwotegerezwa kwitegura kudasubira gupfa ivyo bushikirije ku bijanye n'ingene agataya kazi na muntu kifashe muri ico gihugu, hamwe no kwitegurira kandi kunebagurwa n'inama nshingamateka y'ico gihugu hamwe n'amashirahamwe atahoyegamiye muri politiki. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda yanebaguye ibyo yise ibyiyumviro bitagira aho bifatiye ku buryo abo bimukira bufatwa mu gihugu ciwe. Leta y'Ubwongereza ariko yariyemeje kubandanya uwo mugambi, ariko ubu impari zikaba zikiri muri sentare kugira barabe ko ukurikije amategeko. Siriake muhawe nayo, BBC gahuza miryango Nairobi.